Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi na mu Kirwanda miriwe neza ncu timwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki 18 ukwezi kw'icumi mwaka 2017 muri kumuna Frederic Nkundikije. Ubunaho ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga kuva urundi bugiye mu bibazo vya politike mwaka 2015 ubutunzi bw'igihugu bwagiye burasubira inyuma. Ivyo vyaragize ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu cyane cyane abakiswe n'amagara, aho usanga uburyo bwo kwivuza bugabanuka ikana uburyo bukoreshwa n'abaganga amavuriro hamwe n'ibitaro bukaba bwaragabanutse. Ivyo byose ni ibintu bigira ingaruka ku magara y'abanyagihugu. Ariko naho mu Burundi hadutse uruhagarara, hari abarundi bagiye hamwe bafata umugambi wo kuraba ukuntu amavuriro hamwe n'ibitaro vyogwira mu Burundi. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga turagaruka kutwigoro tubandanya gukorwa n'abarundi mu ntumbero yo kwitaho amagara y'abanyagihugu. Turagaruka hanini ku ruhara rwabo baganga bahisemwo gutanguza amavuriro hamwe n'ibitaro vy'abikorera utwabo kugira bagarukire amagara n'ubuzima bw'abarundi, cyane cyane mu kigihe gitigiri cy'abarundi bakeneye kwitabwaho n'abaganga gisa n'iciyongeye. Twatumye rero umuyobozi mukuru w'ibitaro by'abigenga Kira byatanguye ibikorwa byaryo mu myaka ibiri irangiye bikorera i Bujumbura mu Burundi. Turarabira hamwe na Dr. Christophe Sahabo ibintu ivyo bitaro bimaze kurangura mu migambi byari byishinze, intambamye bishobora kuba byaragize imigambi yavyo mu myaka 10 iri imbere, hamwe n'indwara zigwiriye abaganga bo muri ivyo bitaro bariko baritaho. Mwiriwe neza Dr. Christophe Sahabo.
Mwiriwe.
Murakomeye neza?
Ego ndakomereza cyane namwe.
Turaho kazi mu kiganiro muri sanga, turabashimiye kandi kuba mwaronse kanya kugira ngo tuganire.
Ndabashimiye nanje.
Ego me tutarinze gutesha kanya abatwumviriza rero Dr. Sahabo, mutubwire majambo make ibitarukira ku muntu atazi ivyo bitaro mwo mubwire ki?
Ivyo navuga ni ibitarukira ni bitaro biri ngahe Bujumbura biri hafi ya centre ville niko no ivuga. Ivyo rero ni bitaro vyubatse ku 10000 m² divisa ma nivo atatu, bikaba rero bishobora kwakira abagwayi bashobora gushika ku 130. Bikaba birimo ama service menshi, yo ma service ya médecine interne na ma sous service yayo ama service ya chirurgie itandukanye, hari umutima, hari ubwonko, hari yo igiti cyo mu ngongo, hari chirurgie yo munda. Ibyo byose ni biri muri chirurgie. Hariho na ma service ya pédiatrie, gynécologie, soins intensifs, urgence et kanibindi.
Ibyo byose bifise abaganga banonosoye ubuhinga?
Ego ni bitaro bifise nk'abaganga bashika 28 bakora muri Kira, bose bize mu mahanga, bose n'aba specialist. Ikaba bifise n'aba generalist bashika 6 n'abandi rero bitwa bafasha bacu ariyo ba infirmier, abayitsonya n'abandi.
Mukwitije amaso inyuma mukaraba mugitangura ivyo bitaro gushika ubu haheze imyaka irenga 2, murashaka kuvuga ko ibintu mwishinze kurangura mwabiranguye?
Ego hanini ya kuko twe twuguruye haheze imyaka 2 n'igice mu kwezi kwa 5 2015, ni gihe igihugu cyari mu ngorane gikomeye. Murabizi byabaye muri icyo gihe cya May 2015. Icyo gihe rero umva niho twe twugurura ku bagwayi mu ntango kujya ku bitaro bitanguye, babanza kubimenyera bakamenya ko ari ama serivisi yose mwavuze, cyane cyane bakamenya ko ari bitaro bitanazimba cyane, kuko nk'uko mwayivuze mu ntangamara nuko ubutunzi bwagiye bugabanuka buke buke. Rero natwe tukaba twagize umugambi w'ibitaro kugira ngo bishikire abanyagihugu benshi. Rero ibyo twari twiyemeje twarabishikiriye, tuko turabishikira mbere kuko ntibihagarika tubandanya tugira iyindi migambi yo kugura ama serivisi. Icyo gihe dutanguye twari ku ma serivisi ashika kuri 10 y'ama specialite, ubunye tugeze ku ma serivisi agera kuri 16. N'utuma tugura n'izindi nko ku mwaka uza tuzokugura serivisi ya cancerologie, ibi bita ama cancer, ibibyimba by'umubiri kugira ngo dushobore naho nyene kubuza abo bagenda kwirukira ubuhinga handi tubivurire ngaha nyene urumva ko tuzaba natwe dushoboye gufasha abanyagihugu ntibasubire kujabuka barondera ubuhinga buhanitse
mwihweje kuvaho mutanguriye murabona ko igitigiri cy'abarundi baje kwivuza hanze cagabanutse kuko bashobora kwivuza aho mu bitaro byanyukira
Mwende dufite ibiharuro byinshi mugabo hari abo dukorana bahora barungika abagwayi batari bake hanze ubunya abo nyene twarasinya ama convention baramaze kutubwira yuko turiko turagabanura nkuko mubizi ntitugabanura abo kuri nabo kuri ngo icyo gitigiri kibe ubusa oya turagabanura peut-être tugeze kuri nka 5% tugabanura abo giye hanze mu mwaka uza tugabanure nka zindi 20-30% tugende turaduza natwege ubumenyi n'ubushobozi kugira ngo tuze tugire igihe tuvuga tuti nuwoja muri Kenya ntacyo yoba Kenya ntacyo yoba isumbije u Burundi kujerekeye ubuvuzi
twavuze mu ntango ko ubukene bwinjiranye abarundi hoba hari nk'abanyagihugu basanzwe badashobora kuronka uburyo bwo gushikira ibitaro byanyu cyangwa badashobora kuronka amafaranga bariha ibitaro byanyu kubera ubukene bafise abo mu bavura gute
mu bisanzwe hajya nuko twa nuko dufise leta nyine rimwe n'imi definisha gose yini ni wasi umurazi komeje mu byo bihugu biteye imbere ibyo kuvura bizimbye ngaha rero icyo turiko turabona natwe gabanya igihugu n'abandi banyagihugu arabona yuko ubudafise assurance maladie cyanke mutuelle de la fonction publique bigoye kwivuza umuntu aronde akonta ku mufuko wiwe rero naho muri Afrika tugifite solidarité familiale turiko turabona yuko uko iminsi igenderagenda ko ubuhinga bugenda buratera imbere cyane ari za scanner ari za IRM ibyo birazimvye rero kubadashobora kubadafise uburyo bwinshi turabasaba yuko bashobora kuba ari affilié bashobora kuba bafise assurance maladie ishobora kubafasha gufata mugabo nk'uko twamwe tubivuga kugira ibiguzi byacu ibiciro n'ibito cyane kugira ngo kugira umunyagihugu no maximum y'abanyagihugu bashobore gushikira ibyo bitaro badakomereje ku mufuko
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ya Amerika turi kumwe na Thomas mwiriwe neza
alo
Thomas mwatwumva
na mahoro
ego mwitwa nde izina ry'ikirundi Thomas
ni Thomas
Toma
ni
Ego me na mahoro murafite kibazo murafite cyumviro turi kumwe na Dr. Christophe Sahabo akaba ari umuyobozi mukuru w'ibitarukira turi ko tuvuga cyane ku twigoro twabaganga eka n'abarundi ba mu ntumbero yo gufasha kuvura abarundi muri iki gihe hari ashobora kuba hari ingorane nyinshi zo kwivuza murafite kibazo murafite cyumviro
ego ya hani nagomba mbaze ko kijyanye n'ibyo kwivuza
yego
ye uri kuraraba nk'abantu bari mu buhungiro bari mu gihugu urahura basese ikibazo mu bintu bijyanye no kwivuza alo
duga kwijamba turakumva
ye rero ndavuga ni ahanini uhura amareta ariyo ababize mu ruhara kuko akitaho abanyagihugu bato ugahura nifashanje ngije biza umenga ni inyungu z'abatware bo hejuru aho kuba inyungu za bene gihugu bato bato rero navuga ni nk'amareta arakwiye gufata iya mbere mu kwitwararika abanyagihugu bato bato ku buryo atamunyagihugu muto muto asindikazwa n'indwara cyangwa ngo apfe mu bijyanye no kubura iki kandi hariho ibihugu byahora bifasha igihugu kandi nkavuga ni n'abakuru b'ibihugu ba kino gihe barakwiye kuza baratahura gufashanya n'ibindi bihugu kugira ibibyo byame bikwega induru uhuru ngo kubera yamwebuye kuri iki ngo aca bumwasi ahubwo ajya ngo ugukebuye keshi abakwigishije kwambara yo nibaza ko bari bakwiye kuraba atakuza bararaba ngo naka kuko yavuze ngo ibisa n'iby'abangwanya ngo ni umwasi wanjye bacumubwira umwasi kandi yari afite iby'amari igihugu ibyo bigaca bituma bwa buzima bw'abanyagihugu bato budindira kandi byavuye kuri politike yo kujya hanurwa muri make cy'ikibazo cy'abantu cyarito murakoze
murakoze Thomas ikibazo ni ikibazo gihambaye ariko muganga nibaza ko ico kibazo atariyo cishura mugabo uko muwaje ico kibazo nashaka mboneyeho akanya kumubaza mu kigihe haratangajwe ejo haratangajwe ingingo ivuga ko amafaranga y'imfashanyo yaratangwa ni shirahamwe Global Funds azohora ca muri PNUD atazoca muri leta docteur ivyo bishora kugira ingaruka mbi ingaruka ku kuntu muronka abagwayi bahora bafashwa hisunzwe nka mituweli canke ibindi bintu
oya ndibaza ivyo jerekeye vyo ku vyo ku vyo kujera amafond aza gufasha ku byerekeye ku ara ivyo ivyo twebwe ndasubiza tubivuga ko kuko ivyo ni ivyo ni byerekeye abajera aya ma service ya gestion de fonds
nta ningaruka bigira ku kuntu musanzwe muronka abagwayi nta ningaruka bigira ku kuntu musanzwe muvura abagwayi
oya ntangaruka ntangaruka twebwe bitubwira ku ivyo
turafise ubundi bunywa nyu radio Turafise ubundi bunywa nyu radio ijwi ry'America Leo Calgo mwiriwe neza
Niriwe ndaramukije n'umutumire ndaramukije namwebwe bamenyesha makuru bo ngaho ku ijwi ry'America muranyumva neza
Turakumva neza mwiriwe neza Leo Calgo irindi witwa nde
Jenitwa Leo Calgo niyo ubu tuvugana ndi mu ntara ya Makamba muri komine ya Kayogoro
Yego murafite kibazo murafite cyumviro
Ego cyane cyane nashakashimire uwo muganga Dr. Sahabu ku kwiki cyumviro cyabo basize imbere kugira ngo barabe yuko abarundi bazingamitswe n'izinturereka zagiye zihitana uburundi kuva muri 2015 ni mu byamagara y'abantu bikaba byarashitseyo ariko rero ndafise amakenga makeyi nashaka ase nkunsigurira gatoyi ndumva yuko ari nk'abaganga baba baragiye hamwe kugira ngo barabe yuko boza barafasha abanyagihugu badafise ngira ngo canke batoshobora kuza baragenda hanze kwivuza ku ngwara zimwe zimwe ariko nkavugane aha ibintu byo byaje nko gukamira mu cyogeje leta kubona yuko hamwe naho yogira kigoro kugira ngo irabe yuko izinturereka zive mu nzira ahubwo icivuga ati nimugombe mureke na kare abaganga bo ngahi wacu ariko barabikora igatumuga usanga nakigoro kariko karakogwa karatumyega kabaga kanigwa mu meshi nyumvira yuko menga cyo bari nk'iciyumvira cyangwa akabazo kagombye gusa nka ka politika ariko yo mpako umuco gatoyi hanyuma na Rwanda mubaze turavye tumva kare abaganga twiyumvira yuko mbere bafisemwe n'ubuhinga mu byo byo kuvura ndega barabona ko atatoba bagombye gushira imbere cyo no kwita nka konkirasi cyangwa ihiganwa ataya mahera yahora ajya hanze abarundi bahora batwara amahera ya hanze ariko natwe turi abaganga tubikoruka tuzanga nta buhinga bari babifisemo nta n'ivyuma bikwiye bari babifisemo nimvira yuko mbaye ndashima ku ntererano cyangwa ku nyishoza kumpa saba murakoze ngaha ku ijwi rya Amerika
murakoze Leo karagoreka tusabe Dr. Christophe Sahabo agerageze kwishura ibibazo byawe nabonye ngo biragoye gatoyi duga ku ijambo Dr.
Ego murakoze cyane urumva hari ibyo avuze kandi ko kibazo cyo cyanyuma avuga ati abo baraza kwivuza hanze baraza n'ifashanyo nkumbure ya leta ati none abo ntibaje kugira ngo bi barabo kuntu yafashanye ari bo yikoresha ku bintu badashoboye oya icyo yomenya yuko abaganga bose turi kumwe n'abaganga babaye forme bose hanze en Europe bafite amanota akwiye hanyuma bafite aussi experience mbere benshi bari nigisha no muri za kaminuza muri kano karere donc nawo kwemera ikintu adashoboye umuntu ari umuspecialiste amaze kuvurira hanze kenshi nta nkeka yuko ibyo yemeye gukora bikora ibyerekeye nabyo ivyuma turabifise bikwiye n'ibindi mbere biguma biza kugira ngo ubwo buhinga tubandanye tubunonosora tubandanye dutera imbere mu byerekeye ivyo kuvura abantu rero nta ntuzi nta yigana rimwe ririmo mbere iyo leta nta nifata ngo ubuje ikibuha kira hospital oya n'abantu bavuga bati kira hospital yo tuvura reka tugende kuyitura hanyuma natwe tukavuga tuti turashobora kubavura kandi mudatanze uburyo bwinshi atama devise y'igihugu mukoresheje
kandi y'amavuriro abonetse ari menshi n'ikiguzi kiba gitoyi cyane
ego nukuri iyo ni naho Kera Hospital ari initiative privée hari cyo ashoboye usigu kugerageza nuko hari abaganga bo hanze bavuga bati dutashe Burundi n'itworoka n'ivyo dukoresha mugabo ubunye bashobye kuvuga bati ko kiribonetse reka tumere nk'abasubiri wacu dushobore kuvura mu ivuriro rifite ibikoresho bikwiye kuko kare bavuga bati mu maruvuriro ya leta hari ibyo tutahasanga ni nk'ibyo rero no kwishurangira ngo birafasha mu gutanga inyishu kuri icyo kibazo cya kabiri cyo mu mwanya wa radio ya Amerika
tubibutse inshuti mwese ko muri komora bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent muri we neza
muri
hega Innocent
Petringa mugishikara cha kujumbura.
Mwitwa nde zina gikirundi?
Itwa ndwe mana inyose.
Ndwe mana muduge ku jambo ukibazo cyumviro.
Ni kibazo ni cyo biro. Keshi yo tubwira aho ibyo bitari biherereye kera. Kubera nka twebwe abanye guhugu bato ni dufise amikoro. Kubera twe hariho ngubwira ingorane yo kutunika nk'ukuguru. Bakashibamwe rangira kurikira kubera twumva ngo baravura ngo neza kubera tutaba tutaje aho hantu kurikira abanye tuko bakasha bacura girika twasaba rero ko yo hatwanga ko yo tubwira aho iryo turi oriherere akatubwira kuko abantu bakaje barahaza kuko nimba bafise ibyishimo bikwiye n'imiti ikwiye kubera benshi ntibishoboye akaza barahaza kubera benshi barahumva nge bahazi abafite ingorane y'amaguru cyane sinzi kuko boba bagorora nk'amaguru cyane
murafite ikindi cyumviro cyangwa ikindi kibazo
ni kibazo kubera nka twebwe ntitwaze ngaho kurikira
yego mereka
hariho n'ufite ingorane y'ukuguru kubera bamurangiye kurikira hasi nabo haherereye iyo tubwira ahantu haherereye umuntu akaza kuyitura bakamutunganiriza nk'icyo kibazo cyo kugura
Dr Sahabo mushyigana Nduwimana ifuza ko yomenya aho ibitaro byanyu biherereye hari ibinyamakuru byo mu Burundi mushaka kwandikamo na adresse yanyu mu majambo make mubwira aho biherereye ariko nibaza ko vyiza ari uko yo sema nk'ahantu muba mwandika ku rubuga mwandika ko duga ku ijambo Dr
ego kira iri muri iruhande ya centre-ville urenganye uvuye mu gisagara pomuha kwibarabara gitwa rya Rumonge iyo barabangira ngo bose barabizi ni barimanuka rica mu kanyo cyarija mu Rumonge dahere cyite bagita rya Rumonge rero iyo barabara rero urenganye iyo pomuha ugira nka nk'imetero amajana 3 ugacumanuka gatoya akabara kitwa nzero rero kuno kuri barabara rya Rumonge hariho pankarte hariho kimenyesho cyerekana yuko kira ari kumanuka imetero ijana ukabwishikiriye mbere n'inyubako mbere ifisa amayetaje abiri na sous-sol iraboneka ni mbere ya ambasade ya Egypt ikindi nagira nongere ko nuko ubunye kugira ngo n'abanyagihugu notama abashobora kuba bafise mituelle baratwemeye ko dushobora kwandika imiti kuri mituelle nkaho bafonctionnaire ba leta bavuga bati imiti yo tuzimba tuyiguze ijana ku ijana mituelle twarashoboye gukorana nabo baratwemerera bati murashobora kwandika ku ofisi ya mituelle murashobora kumwandikira imiti kuri bonza mituelle ibyo nabyo byose biratuma bikanda wa mufuko w'umunyagihugu avuga ati iyo miti habinzimba nije niyo nyinshi nushobora gutanga
muri kamurabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Chris muri we neza muri hega Chris
ndengaha mu gisagara cya Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
nininahazwe
murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
ubwa mbere ibi bitarukira tumvuge ko bizwi mugabo sinzi ryarwo uwo babikuze bamutubwiye tugenda biturizwa muri kira yivuge ngo ni iby'abakire ngo nibaze ko atari ibyo ikintu cya mbere nagire ubwa mbere nagire nifurize dosiyeri gutera intambwe babandanye bajya imbere kurya abarundi bavuga bapfura hanze bizeyo usanga bakorayo babadoteri babazane bakoreye igihugu cyawe cyabibarundi hanyuma ku kindi kintu yavuze turahura bajya kwivuriza muri Kenya ahubwo ntibatere intambwe n'abakenya nabo batutse baza kwivuriza i Burundi hanyuma akantu agenda mu wazeti ko tuzi cyaraba abantu bura ku buntu ntabo masezerano yo cyane na leta baka babitura bajya abana abakiri bacu n'ababyeyi bibaruka
emacho
allo
murakoze Chris ninahazwe reka tumwo ayishuriye ico kibazo hanyuma akurikira naho nyine aragerageza ababwire neza ico kirabivuga kira no kuvuga kiri ngwara hariho amajambo mu Burundi ashaka kuvuga ati kira n'umuntu akize atunze reka docteur avyishuriye wenyene hanyuma aca duga no kuri ico kibazo mubaje duga ku ijambo docteur
ye murakoze cyane kuri kira no kuri ni gukira ingwara so kuba ngo nabakize nabakire oya ni kira hospital no kuvuga ingwara ibitaro bikeneye gukira gukiza abantu ingwara donc nta byo gukeneye nta byo gutunza birimo ni kira bivuye kuri mu gukira nga gukira ingwara icyo nico kiri ntovuga icyaka bintu uvuga nuko nshimiye uyavuze ati ni mutera imbere mugerageze muza n'ubundi buhinga kugira ngo ambere nabo bakenya bari basanzwe bivuza muri Kenya abazi Burundi kugira ngo duhindure habe natwe batwirukira nivyo nk'ubu ndavye nk'abatwirukira baba mu bindi bihugu byo hanze nk'ubu unye nk'aba muri East du Congo benshi bahora bagenda muri Kigali canke Nairobi ubu turafise benshi baza muri Kira murumva birafise n'akamaro no mu banyagihugu b'ibindi bihugu dusangiye imbibi ivyo nivyo no kwishura kuri kubyerekerera ibiciro vya kira ifise ibiciro nk'ivyahandi mugaba nk'ivyahandi higenga kuko ahigenga na hareta sico kimwe mugabo ibiciro nibiri hejuru nico bituma tamunyagihugu yotinya ati ngiye kuzimbwa gusumba
muri kumwe bandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire mwiriwe neza Desire matwumva
ego ndabumva
mwiriwe muri hehe Desire
Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
Kwizera
duga kwijambo ukibazo w'icyumviro turi kumwe na Dr. Christophe Sahab
ego ikirundi nagira mbaze mu kosano afa n'umuntu yamaze kwitesha nagira amaze ko bakorana na mitiweli birafunze publika ariko n'ubuze ko bakorana ikinagira mbaze hoba hari yo farumasi yabo nyine ko umva kwandikira ko imiti baba baguha imiti kuri iyo mitiweli yafunze publika ama nkabaza neza yuko bavura indwara za rezo zose cyangwa nkabaza n'andi matransfer baba bakorana ayariyo
murakoze Desire Dr. Sahabu mufite farmasi mukorana n'amasiyansi ya
ego turafise farmasi ifise imiti myinshi ishoboka dukoresha nka muri kino gihugu mu kuvuriza ngwara turako turavuga dukunda kuvurira ino iyo farmasi rero naho tuyifise ntituragira igihe dukorana na mituweli kuko mituweli naho twandika ku mabon ya mituweli irafise amafarmasi yayo ikoresha ngaha Bujumbura ni naho twandika kuri iyo bonza mituweli birasaba yuko umunyagihugu afise iyo ordonance yitwa farumasi ya mituweli ibyo nivyo ntiturabishika ko muga mu minsi iza turibaza yuko bizokunda yuko niyo farumasi yacu yogenda muri izo farumasi mituweli yemera kugira dushobore kubandanya dukorana ibyo nivyo novuga kuri icyo kibazo cy'uwo mushinga naha batetse
turi kumwe na Emile mwiriwe neza Mirwe neza muri hega Emila.
Ndi Bujumbura.
Izina ry'ikirundi?
Ni Habumukiza
murafite ikibazo murafite icyumviro?
Ego nagomba mere mu gushimira abo banyakubahwa biyumvire gusimiza ibitaro. Kuri n'ibitaro byaje mu Burundi abatari bake kumbore bari basanzwe bivuda indwara zimwe bikabasaba yuko bajya mu makungu kwivuza yo bikabatwara n'uburyo bwinshi. Ariko nkuko mwabivuze na numvirije ama service basanzwe bafite nagira ndamwibarize ndumva ikijyanye n'ibintu ibintu bijyanye n'amagara yo mu mutwe bijya no kwita maladie psychiatrique sinzi yuko icyo gisata ari cyo bategekanije kubaho kuko ndumva ibyo n'ibitaro bifise igihagararo kidasanzwe mu bitaro byo babyirukirwa n'abantu batari bake mbega icyo gisata cyo kuvura izo ndwara zo mu mutwe cyoba baragitegekanijeho nagomba kabazo ka kabiri nandura ndamwibarije bega baba niyo myaka 10 bihaye n'igihangiro bihaye este baba batekanya kugira bijya bintu no kwita decentralization bakaduza nk'ingodi cyabure mu kitiga cyabure n'ahandi kugira biyegereza abanyagihugu murakoze
ibibazo byiza leka docteur sahabo mudige kwijambo ibibazo bya Emile
ego
umukiza
murakoze cyane ari iki gitoto cya psychiatrie kiriho c'est ma maladie neuropsychiatrique, non seulement tu as fait ses services en neurologie, même ni en neurochirurgie, mais il y a aussi un service en psychiatrie. Tu as fait une maladie mentale, les maladies mentales, les psychopathies ou les psychoses. Il y a un service qui est en train de se faire. Mais il y a un service aussi qui est en train de se faire. Tumaze kubona yuko hariho abakiri batusanga rimwe rimwe bagiye gufata bya bindi byaruru mutwe bita ama drogue les addictions comme a drogue nawe ne twashoboye kongera ku indi service ifata abo adolescents babagiye bahushije inzira bagasanga bagiye gufata ama drogue menshi murumva rero ko iyo service iriho nuhumuriza uyo yabibajije
ni ndi bazakoneshe ikibazo gihambaye nacyo yabaje cyuko mu mfite imigambi y'ukwagura mukaja mu ntara mu kugurura ibitaro mu ntara
yego justement alors déjà honyene déjà comme service comme clinique amwe ari ruguru turiko tuja gukorana nayo kugira ngo ari nk'ibabananiye cyangwa ari nk'indi shoko kwafashirizaho tutashaka kubitangura ku mwakuza iyo projet turayifise turafise mbere na projet yuko dushobora kugira nko muri centre nko muri Gitega tukarondera yindikira ya ruguru kuko Gitega iri mu masanganzira y'inzira nyinshi haba muri nord muri west muri est etc kugira ngo naho nyine dushobore kwegereza abanyagihugu ama service iyo vision turayifise turaba yuko ku mwakuza dushobora gutangura kuyinonosora tugatanga kwishyira mu ngiro
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Nikeza mwiriwe neza Nikeza muratwumva ndumva telefone ya Nikeza itari ko irakora reka duhe ijambo Jean Claude muratwumva
neza ndabumva
muri hehe Igitega izina ry'ikirundi ninde
Manirambona
murafite ikibazo mubaza Dr. Sahabo turi kumwe ngaha umuyobozi mukuru w'ibitarukira
yego
duga ku ijambo
ikintu cya mbere nagomba mbatse yari karishyura neza ikibazo kijyanye no kwagura amapfe bakagira bagashyira ibisata mu gihugu hagati hanyuma je nagomba mbaze urazwe kesi abarundi sanga badashobora gushyikira ibitaro byigenga kubera kumva uruhushya bukoreshwa buba ari burebure cyane gato kandi mu Burundi birazwe navuga yuko hasi bitemirongo 90 kwijana birenga ari cy'abari nagira mbaze nubwo bavuga ko bariko baragerageza kwagura kugira ngo bashyikire abanyagihugu nagira mbaze barabona neza ko abanyagihugu bato bato batoshobora kubandanya bakorera kuri icyo gitigiri kesi usanga kiri hejuru ku mafera yigenga cyangwa ibitaro byigenga
murakoze Manirambona Jean Claude Docteur Sahabo duga ku ijambo
ego nibyo ibyo mushinga nabarije nibyo birumvikana ibitaro vyigenga abantu baragira ubwoba bati mona bizoshoboka ko dushobora kuronka ayo masomo y'ibyo bitaro mugabo ni icyo tugerageza natwe nuko twobandanya ayo ma service aho banyagihugu bato bashobora kuyashikira turavye nkuko mu bihugu turavye consultation mu kubona umuganga w'umu specialiste ngaha muri kira turavye nka equivalent ni nka karorero twege turihisha ibihumbi 11 y'amarundi mugatwara mu nda mu mahera nda ukamaze tugasanga ni nka 4 euro ama euro ane murumva yuko ivyo bishira ari bito cyane iyo se nubwira ngo naho twigenga tubandanye tugerageza yuko umunyagihugu mutoya ashikira ivyo bitaro bitamuvunye ku mufuko
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na demokrate muri Veneza
niwe
neza muri he demokrate
mu Burundi mu ntara ya
Burundi Burundi muri izina ry'ikirundi ninde
demokrate wa mahoro
murafite kibazo murafite cyumviro
nagomba kandi ntangure ntere intege wayinze arashinga awinze akajamira dashimite bitare byigenga
ego
ashika yena goma se n'umutumbure zakwa kabasa none ko tumenye bitaro by'abigenga uhura mugwagiye kwa gwaje bamucamahera mesi ibyo bitaro none bizaba bizimbu nererano nayo apomba se n'ubatera intege ku bikorwa byiza ariko barakora kwa yo ma service ariko barakora abanyagihugu b'i Burundi nongera ndabasaba yuko ugerageze bakabibwiza mu Burundi bwose abanyagihugu bagashikirwa n'ibyo bitaro
murakoze demokrate wa mahoro murakoze reka duhe ijambo docteur agire ico yishuye ku byo mushikirije
ego si numvise ikibazo cya mbere ciwe mushoboye kunsaba umuhamukoze
ikibazo cya mbere gisa n'ikibazo cabajijwe n'abandi baravuga ko mu bisanzwe amavuriro yigenga ashobora kuba azimvye akabaza yuko niba ibitaro byanyu bifite ibiciro biri hasi ni nk'ikibazo mwamaze kwishura gatoyi ikindi kibazo cy'umviro atereye yashimye utwigoro muri kumwe akora ariko akavuga kandi ko n'ivyo bitaro bikwiye gukwiragira mu bihugu mu gihugu cyose
ego n'ukuri nanishuye tuguma tugerageza naho kukugiza umugambi nk'uyo ntushaka kugira guruzi b'abanyagihugu n'ubwira abanyagihugu benshi bashobe gushikira ibyo bitaro bitabazimvye nivyo navuze yuko ibiciro vya leta n'ibitaro vya leta n'ibiciro vy'ibitaro vy'abigenga sico kimwe mugabo tubandanya twegereza kugira ngo tuzimbuke gusumba uko bishoboka kose hanyuma kuri kukindi cyumvira cyo cyukurondera ko twoshikira abanyagihugu ibyo twaravyemeranije no kuri tuzogerageza turiko turaraba igisagara cyo bakiri mu masanganzira menshi tubona mengo ni gitega kugira ngo mu meza ari imbere dutangure ubundi mugambi wegereye abanyagihugu gusumba Bujumbura ako bibujumbura ho nyene ngiye no kwishura
docteur Sahabo mwavuze ko hariho kubera ibyo bitaro mwatanguje ka uhinga bifise ari uhinga bwa none kandi tukaba tuzi ko hariho abaganga benshi cyane bose bahinga banonosoye ka uhinga buhambaye bashobora kuba bakorera mu bindi bihugu hari murasigitigiri cyabo bamaze gutahuka kubera ibitaro byanyu mwatanguje
Nadezo nyine ndiko ndabavugisha no banasa no utahutse kubera umugambi nk'uyo kuko je nari mu Suisse i Geneve anano so ivyamaso mugambi munyuma nibaza nti naho ndiko naho no bashobore gukorera ino nkagumino bireka ndabikwi wacu mana tugira akantu ko gutaha iwabo mugabo umuntu agerageje kungura ikintu hariho nabandi rero benshi twagiye turavugana bagiye baraza ku mugambo utera imbere rero ubu tugeze kuba specialist 28 bavurira muri iryo vuriro murumva yuko atari bake
havuzwe n'ikindi kibazo gihamba cyane rwose ikibazo cy'ubu cy'imiti ishobora kuzimba mu kigihe cyane ibitaro byanyu bibigenza gute cyane mu byerekeye kuronka nk'amadevize y'amafaranga y'agaciro
alors déjà kuvuga ko amadevize leta yaragize priorité ku bintu abanyagihugu bakenera cyane haba ivyerekeye ivya petrole vya carburant haba n'ivyerekeye imiti kugira ngo ntitwigere tubura ivyo kuvura abanyagihugu iyo rero leta iragerageza naho amadevize atabari menshi yuko idushira imbere mu baronka ya amadevize mugabo rero turavye hari igihe usanga ibiguzi biba binini gusumba mu meza heze cyangwa mu myaka iheze kubera n'agaciro k'amahera y'amarundi karagabanutse ibyo rero turabibona ko imiti igugwa mugabo gushikura imiti iraboneka
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Theodore. Theodore muri neza?
Muri we.
Muri he Theodore?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Izina ni Kirundi?
Ego na sakanda nande inere yano.
Duga ku jambo?
Yes. Baterena na rese kubashimira cyane kuko bagize kwigoro gakomeye ko kugira abaje gufahiriza Abarundi mu biteme barimo. Hama nongera kisata wabye gatonda mubaza ati mbega abanyarutariyo bariko barateganyiriza igihe ko hariho n'abantu badashobora kwivuza kugira ngo isaha badashobora no kuronka uburyo bwo kwivuza kubera bugarijwe n'ubukene.
Murakoze Theodore. Ikibazo cy'abanyarucari ni ikibazo nibaza ko yamaze kwishura cyane rwose, ariko nashaka ndamubaze Dr. nko mu gihe habaye isanganya, mu gihe habaye mu gihe bikenewe ko muja kwihutira gufasha nk'umuntu akiswe n'amagara, murafise uburyo bukwiye mushaka gutuma muhanyarukira?
Ego turafise uburyo bukwiye, turafise amambulance akwiye, amambulance medicalize ariko nubyita mu Gifaransa, namusanga ari mu bikoresho byose, haba oxygene, haba bimwe bishobora gusubira kurabura umutima ari nk'umuntu yagize umutima uhagarara, tukamusanga iyo ari, tugatanga kumuvurira iyo ari, tukabana tumuvura turi mu nzira gushika dushikira ibitaro dushobora kumuvura gusumba. Ibyo rero turabifise kuri icyo kibazo nta ngorane dufise kuvyereka ibyo.
Mwihweje mugitangura ibitaro mu myaka ibiri heze, hari nk'intambamyi mumaze kubona mutari mwiteze mwotubwira?
Oya, nta ntambamyi twabonye, kuko ibintu by'ibitaro nk'ibyo iyo bishyize mu gihugu usanga ari ibitaro biba bikenewe. Nta ntambamyi ikomeye twahuye nazo.
Migambi mufise nko mu myaka cumi iri imbere nk'iyihe?
Imigambi dufise mu myaka cumi iri imbere, mbere no mu myaka itanu iri imbere, ni uko tuja mu gihugu tukegera abanyagihugu, ni uko natwebwe duforma abacu abaspecialiste bacu, kuko naho umuntu aba afise abaspecialiste nabo nyene baratera bakamera nk'abakura. Iyo turafise umugambi wo kugira TRAZMCX twebwe nyene, turafise n'undi mugambi wo kuja mu bindi bihugu vya Afrika kugira ama antene. Twaratanguye muri za Niger, siko turaba muri Togo, kuko aho hose duhura n'abaganga basa n'abaheze i Buraya bavuga bati tworo nk'umugambi nkakira twashobora gutaha iwacu tugashobora kuvura abacu. Iyo niyo migambi rero noshobora kuvuga uyu munsi.
Muri kaminuza y'u Burundi hariho abaganga ikaba fise ubuhinga bwinshi cyane rwose, bakoze mu bitaro bitandukanye babinonosoye, mbega ibitaro kira bikorana gute n'abo baganga nabo nyine?
Ibitaro kira turakorana, kuko niyo bagize ikibazo cy'abarwayi badashobora kuvurira muri ibyo bitaro byabo bakoreramo baraturungisha. Turagira n'amanama mbere iyo habaye nk'ikigwa gishasha cyane ibyuma bishasha, turagira amanama yo gukorana kugira ngo twumve bimwe. Donc tuguma dukorana kuko dusangiye umugambi umwe. Hanyuma nibyo tugize hari vyeke vya formation continue, kuko naho umuntu afise diplome yamarika riga agerageza kunonosora bishasha navyo vyamabiriho bishasha, turakorana nabo nyene. Donc twama turi kumwe.
Mwavuze ko mwize mu Swisse, mbega mu ifashanyo yo muyikura he kugira ngo ibitaro bigume bifise vya bikoresho bigezwe ko hari amashyirahamwe, hari ibindi bitaro byo hanze muba mukorana?
Ego turakorana n'ibitaro byo muri Swisse, hariho mbere n'abafise umutahe muniniya muri ibyo bitaro byigenga n'abaswisse, murumva barashoboye kurondera ibindi bitaro bidufasha iyo habaye nk'ikibazo gikomeye dushobora gukorana, cyangwa habaye nk'amaoperasi agoye ugasanga muriko muravugana n'uwo hanze ariko arabiraba ukuntu biriko biragenda. Hariho mbere aje tworganiza ni ya formation continue, uwo abaganga bacu bashobora kuja baragenda hanze, mbere muri iminsi tukaba tugira turungike n'abagira amastage ya urgence medicine des urgences kugira ngo tubandanye tuduze ubushobozi mu bitaro byacu.
Muri iki gihe mu Burundi hariho ibitaro bitandukanye byabikorera utwabo, haba nka Boomerang, haba nka Stella. Ivyo bitaro vyo vyo mukorana gute? Mwoba mukorana canke ni nk'abandi bashobora kuba mukorana mu rushanya kugira ngo mutwarane abakiriya?
Oya, ivyo ntibikuda. Bona umwese tutafise amadomaine dushoboye gusuma handi mbere byacu mbere byabaye hôpital de référence bituma rero abo bose musanga turiko turakorana, haba mu guhanahana abagwayi, haba mu guhanahana impanuro kuvyerekeye amakamamu y'abagwayi bigoye. Nukuri ntavyo surudando ego surudando iyo umuntu ariko aravura aba ariko avura kugira ngo umugwayi akire.
Ico kibazo cy'uko cerekeye ku ntomuro mutahe nawo nyine ubandanya gukora ibyo bitaro, kuko naho ibitaro kenshi na kenshi usanga bitanga kiguzi gitoya cyane rwose, navyo nyine birakeneye kwama bikoragura bikoresha bya ngombwa. Ico kibazo turakigaruka ko ariko nacaka duhe ijambo muri banyu radio ijwi rya Amerika. Claver muri neza. Claver matwumva? Claver turakugaruka ko mukanya, ndumva ko reka tuhe ijambo Valentin muri neza. Valentin muri neza, mwitwa nde Valentin igikironde?
Mugabarabona
murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Nagomba mbaze uwo muganga.
Yego.
Ihangiro bihaye mu myaka iri imbere tubumva yuko bafasha cyane, na cyane cyane mu bihe bibi kuvuga Burundi bwaciyemwo tukabura abatuvura.
Yego, tugakwiye ijambo turakumva.
Icyo ni cyo kibazo cyanjye, nari nse nagomba ndamubaze ihangiro bihaye mu myaka iri imbere, ndamubaze nko mu myaka itanu
ikintu wifuza gushikako. Icyo kibazo Valentin ni uko mushobora kuba mutariko murumviriza, yamaze kucishura, yavuze ko ashaka ku ibitaro reka boshobora kugurura nk'ibitaro mu zindi ntara z'u Burundi harimo na Gitega. Ni ikibazo nibaza ko turinda kugaruka, ariko reka ndamuha akanya Dr. mu
ego. Oui, ni kibazo yabaje kuvyerekeye imigambi dufise muri imyaka iza. Mu migambi twavuze nuko twohegera abanyagihugu gusumba, tukaba twariyumvire meme n'igihe tuba turatangura uwo mugambi yuko tworaba ukuntu twogira antene niko noyita muri au centre du pays, ni kuvuga hagati mu gihugu, tukaba twiyumvire cyane cyane Gitega. Sinzi ko naba nishuye kuri icyo kibazo yabajije.
Yego, twariko turavuga mu kanya gatoyi Dr. naho ibiciro ari bigufi, naho ibitaro mu bisanzwe bifise umugambi kubanza kugarukira abanyagihugu, hariho nk'uko byama bigenda kuri entreprise iyo yose ibitaro kira bironka umutahe kugura imiti, ivyuma bishasha. Uwo mutahe uraboneka muri iki gihe canke mukoreye ku ruhombo?
Ubane dukora ku ruhombo na buhoro buhoro. Nibyo harabaye intango kenshi munatanguye ishyirahamwe, haraba umwanya wo kumenyereza iryo shyirahamwe, mugabo ubunye ni ubumbere dusa nabunguka ubu.
Ikintu musaba cyukorohereza ibitaro byigenga ni nk'ikihe? Mwavuze ko hashobora kuba hariho gukorana neza. Ikintu mwosaba nk'abategetsi b'u Burundi kugira ngo ibyo bitaro bifise umugambi eka ushimishije nk'uko turiko turavyumva, ikintu nka leta yofasha n'iki muri iki gihe?
Ego, umugambi nk'uyu mbabarire, umugambi nk'uyu onye ntushobora kuba leta ushigikiye, kuko hariho nk'ibyo bita exoneration, hari nk'ibyo bita kukoroheza mu mwanya wa mbere kugira ngo umuntu abaramenyereze iryo shyirahamwe ryiwe. Murabizi yuko iyo umuntu agize investissement imeze nk'iyo yuko hariho byategekanije na leta kugira ngo yohereze uwo bazanye umutahe munini mu gihugu. Ibyo rero twarashoboye kuronka iyo avantage muri leta. Nuko novuga kugira ngo ni nyinshi notanga kuri jara abajije.
Mwavuze ku byerekeye kubandanya muha nyigisho abaganga cyane cyane hariho n'uruhara ruhambaye cyane rwose rw'abaforoma. Mbega abaforoma bo barafite akaryo, murabaha akaryo kugira ngo nabo nyine bagume bakarisha ubwenge?
Ego hariho formation umuntu atanga mu bitaro, hariho n'izindi umuntu yankuraza zo hanze turi kumwe n'abandi baforomasa nk'abaganga bari mu bindi bitaro. Hariho n'abashitsi tubonka bakadufasha nabo nyine kugira ngo dushobore kuduza ubwo bumenyi, haba mu baganga haba mu baforoma. Ibyo ni nk'ibibera nk'ino. Hariho n'ibindi rero by'igisata byerekeye byo kuja hanze kuja kurahura ubwo bwenge. Ibyo byose rero turabitubishyira muri formation.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Claver muri neza. Nibaza ko telefone ya Clavero isa n'ifise ikibazo muri iki gihe, ariko nagomba tugaruke kwa Dr. Sahabu. Ikintu mwovuga ko gushika ubu mu migambi yanyu kitagenze neza n'iki?
Bishi bisi byagenze neza n'ukuri, atari uko ibyo twari gutangurira byose icyarimwe twaciye tubigira buke buke kugira ngo dushobore ku novita mu Gifaransa kwiadapta kuri environnement. Mugabo imigambi twari twagerageje gutangura ubu turiko twayishikira buke buke uko iminsi igenda, ari ayo maserivisi menshi twugurura, ari abandi baspecialisti biyongera, ibyo byose twarashoboye. Icyo tutashoboye gushikira nuko tutabigize icyarimwe nkuko twashaka kubikora mu ntango. Mugabo muri imyaka ibiri turamaze gushikira 80%, 90% mbere.
Mwatubwiye ko aba ncabwenge nyinshi z'abaganga b'Abarundi bavura mu bitaro byo hanze bamaze gutahuka, ariko amatwi adusumira hariho abagikorera hanze akamwotera abaganga nk'abo bobo naka
wi nkuko nabivuga. Abaganga bagenzi bacu bagumye hanze ni benshi cyane gusuma mbere n'abaspecialiste dufite mu gihugu, no muri icyo gihugu cy'Ubufaransa n'Ububirigi cyangwa no mu Swisse. Turashobora guharura abaspecialiste barenga 100, ni kuvuga abaspecialiste bari hanze b'Abarundi basumba igitigiri abari mu gihugu. Akamuntu batera ni uko bo kwiyumvira igihugu cyabo, naho twokwita yuko hanze muri ibyo bihugu bagumyemo bafite agashahara gasoma ko ngaha, mugabo bakibuka ko nabo nyine bafite igihugu cyabo bagashobora kuza kudufasha guteza imbere ubuvuzi muri iki gihugu cyacu.
Turetse amavuriro n'ibitaro byo mu bihugu by'Uburaya nk'uko mwavuze muri Swisse, ibitaro kiravyo bafise umugambi w'ukwagura amashyirahamwe n'ibitaro bikorana kugira ngo bashike no mu bindi bihugu, reka na Leta Zunze Amerika ziriho aho tuzi ko hariho ibitaro bikomeye cyane rwose ikavyama byafashije hanze cyane rwose, aho twovuga nka kaminuza Johns Hopkins University, hariho utwigoro tukwagura kugira ngo bukorane n'ibindi bitaro byo hanze?
Ego iyo mbere no turakora n'ibitaro byo hanze kuko nta utarahura ubumenyi rero nk'ibyo byo kugira za 3e cycle turiko turaprograma ku baganga ba generaliste bacu nk'ayo ma formation continue, nk'aho turi tuzakugira ama stage imwe rimwe twumvise ko hari ubumenyi bundi bushasha bwaje, tubikorera muri ibyo bindi bitaro bihanitse, haba ibyo mu by'Uburaya haba ibyo muri Amerika. Ibyo nibyo nicyo nakwishura kuri ibyo mumbajije. Ibyo gufasha naho ibindi bitaro nk'ahandi muri izi ntara zacu za Afurika, nko muri ku mwaka wedi twaragiye nko kuvurira i Congo, hari ibitaro by'Ubuvira twagiye kuvuriramo turabaganga bamurikira, turafasha gose cyo giye twigira kujamo mu minsi tatugiye no kuza turaduga mbere ruguru mu bitaro by'igihugu kugira dushobore gufata mu mugongo bene bacu bavurira ruguru mu bitaro bidahanishe gusumba ni ndibaza sinzi ko nabanishije kwisto kibazo mwa mari mwambajije
ego me cyane 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 kuvyerekera uhara gukorana n'ama ikare mavuriyo canke ibindi bitaro bikomakome nk'ivyo muri leta zo muri Amerika
ego abo afite how you were sanga muri leta za Amerika sanga na handi bafise ubumenyi bwinshi tubaje kubura uriyo buri aho buri hose tubaje kukura haba mu Swiss dusanzwe dukorana mbere turagenda tukarahura hama tukazana mu gihugu cyacu ubumenyi
tugarutse kuvyerekeye cyane cyane ibikorwa amaze kurangura muri imyaka ibiri irangiye indwara mubona ko zikomeye cyane rwose eka zikwiye kwitabwaho cyane kurusha eka n'ubutegetsi bugafasha mu runini n'izihe turazi ko malariya ishobora kuba irimo
ego hari indwara nyine za zo muri kano karere twita les maladies tropicales a commencé dutanguye kuri malaria kuri paludisme izo iyo mbere hariho mbere na organisme département yayo muri ministère de la santé yo ngaha hariho zimwe za tuberculose harimo na zimwe zo kudafungura bita malnutrition ije ni indwara dukunda kubona muri tuno muri kano karere kacu harimo n'izindi yose zifata abantu bakuze zo bitare maladie chronique non infectieuse harimo za hypertension artérielle harimo za diabète nazo zatangiye kuba nyinshi cyane muri ibintu bishagara byacu byo muri Afrika hariho aussi n'izindi za cancer notamment le cancer du sein mu makenye zindi nyinshi cyane le cancer du col de l'utérus n'anye ni nyinshi aussi aho ndabahaye inyishu kubyo kumadone fise mu mutwe nabiharuro none wabwira ubunyene
ego me
mugabize izo bizongwara ntizonda zitworoheye na buhoro buhoro
igihe haba inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu mu kwezi kw'icyenda ha i New York haratangajwe amakuru ashobora kweza agatima cyane rwose eka abagwaye indwara ya sida aho bavuga ko hari urupimo rushasha rurikorora ruragiragizwa kandi rushobora kuba rikorora atera imbere mega iyo habaye ibintu bitowe cyane cyane bivura indwara zikomakomeye mwebwe mu bishikira haheze gihe kingana iki abagwanyi barashobora kwizera ko nk'ubwo rucandago canke ubwo iyo miti ishobora kubashikira vuba kuturazi ko ikibazo cya sida ari ikibazo gikomeye cyane rwose nko mu ntara ya Afurika nka yose
ego iyo hagize mbere murazi yuko muri mushamwe mpuzamakungu hariho igihata cyitwa OMS Organisation Mondiale de la Santé iyo habaye découverte niniya notamment kuvyerekeye imiti cyangwa kuvyerekeye ukuntu bavura indwara gushasha gusumba biranyaruka biradushikira n'ingoga haba imiti haba ubwo buryo bushasha biradushikira n'ingoga biciye muri ayo mashyirahamwe
ubu iyo ngwara yifashe gute murafise imiti gupfufaza iyo nk'umurwayi abashikiriye murashobora kubaha imiti ishobora kubafasha
ego nk'iyo ngwara ya sida ego hariho programme ziriho harimo protocole de traitement ariho n'imiti mbere iraboneka
ku kibazo cy'abaganga n'ikibazo naho hariho abaganga bahinga 78 bakora mu bitaro byanyu abo baganga n'ahari benshi bumva itira ari kinini ku muntu aravye ukuntu abagwayi bangana n'igitigi kiri gito cyane rwose mbega murakorana na kaminuza y'Uburundi kugira ngo hame nk'abanyeshuri bimenyereza nabo nyine bamaze gushika mu mashuri ya kure bashobore kuza baragira nka stage wanyu kugira ngo nabo nyine bafashe abakozi ba muri kumwe
yego cyane mbere benshi muri twe tuvure mu byo bitaro turafise akarenga muri kaminuza ko turigisha turatanga ubumenyi mu banyeshuri bashaka kuba baganga haba mu kubigisha ama ivyigwa haba busi n'ibyo kugira amarosheshe natama kuvya amateze yabo kugira baronke iyo gurupo rw'umutsindo rwa medicine twanatanga busi na mastage kugira tubamenyereze busi kugira ngo bashobore kuba kwa batanga beza mu minsi igiye kuza ivyo turabikora n'ukuri
akamumotera cyane cyane abanyagihugu nkuko twavyumvise muri iki kiganiro benshi ntibanzi aho ibitaro kirabiherereye benshi boba banatinya kujayo ko bibaza ko ari ibitaro by'abigenga bishobora kuba bizimvye akamumotera abagwayi cyane cyane mu ntara zose z'Urundi ni nkizi hari habashobora kuba basinzikajwe n'ingwara nkuko twavyumvise mu bise uhinga bwinshi mu shobora kuvura akamumotera nakane
akama tuwatele nuko kila ushati Bujumbura ni hagwa igushika hari nivurere kuri barabara gitwa Ijarumonge niko no gita niko bari byose muganga niri kuri barabara tumanuka gatoya imetero ijana ukagurishikiriye n'ahantu haboneka hatari kure ya centre ville ikindi cyo novuga nuko harabari tinya ngo rirazinje n'ukuri ibisi ibiciro bibayabaye bidasumba ivyahandi vyahandi n'ibitaro vyigenga ayo niyo nuko novuga majamacagaguye
hanyuma twavuze kandi ko mu myaka ibiri iheze hariho ibitaro vyigenga bitari bike ariko kuva ibitaro vyanyu bitanguye n'ibitaro nk'uko umuntu naharaba ku masalamu abona ko ari ibitaro biteye imbere cyane rwose ikintu mwibaza ko kimeze nk'akarusho ibyo bitaro byazanye kakunganira nk'ibindi bitaro bya bisanzwe biri mu Burundi byaba ibya leta cyangwa byaba ibyo bikore twabona nk'aka
akarusho ka mbere ni umugambi wonyine uhuza abaganga batari bake ni umugambi wigenga n'umugambi urimo abaganga batari bake ama specialists atari make turavye nk'ibyo tumaze gukora bisa n'akarusho kuyo twasanze kuvyari ngaha imbere kuri leta ruvugurura hari ibyo byerekeye nk'ibya chirurgie y'umutima chirurgie y'ubwonko chirurgie y'igiti cy'umugongo ivyonye turabikora ata kibazo hariho n'indi departement yitwa soins intensifs yabajya bagwaye cyane washaka yifise turafise serivisi yaho twokwita yuko twaba turi twene twaba dufise serivisi ifise ayo manorme yo hanze ayo mastandard yo hanze ibyo byose birerekana akarusho twazanye ino
hari ibintu byigeze gushika kenshi na kenshi ugasanga nk'abanyagihugu bagiye mu bitaro ariko baheje kuvuga ugasanga nta mafaranga bafise yo kwishyura ibitaro cyane cyane ba ntaho nikora igihe ibyo bintu bishitse mwebwe mu bitaro kira mu bigenza gute
bo iyo bishitse nta kundi bo twatwagize twashoboye kuvura umuntu agakira iyo rero atubwiye ati ahongeza nta handi uragerageza ukavyumva ni nk'ejo bundi harabaye umwana yigeze guturigwa cyane nta serivisi yaturiye brûlure du troisième degré ni ukuvuga yari yahiye umubiri wose ibintu bihanitse turamuvura hanyuma uwo mwana muryango we uratubwira uti twebwe ntabyo dushobora kiri yarashoboye guterera amahera ashika 15 million turayaheba turavuga tuti iyo ni intererano tugize ibyo rero urumva muri bihugu byacu wihutira kuva ntibihutira kurihisha ubanza mbere kuvura hanyuma ukarihisha mu nyuma ari ibyo ashoboye akabiri agashobora kuvyishura
mwatubwiye ko ibitaro nk'ibyo bidashobora gutera imbere bidafise bidashyigikiwe n'ubutegetsi mwavuze ibintu bya exoneration ibintu muguriye hanze kandi kamwe motera turumva ko ibibazo bitari bike kandi kamwe mwibaza cyane cyane nk'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu ikintu bwofasha ibitaro kira ni nk'ibi
bibaza kubitekanijwe umuntu nk'umugambi nk'uyo usanga ushigikiwe kuko hariho nk'ibyo by'amadovize badushyira ku murongo wa mbere nuva ko ari priorite kubera ntitubure haba ari nk'icyuma cya fuyu ramplasa piyesi cyangwa haba ari nk'umuti ibyo barabidufasha mu n'ukuri haba nuko nababwiye bya izomerasiyo ari nk'umugambi nk'uyo baravuga bati mwebwe turabahaye igishata mutazoreye ikori imyaka nk'iyi kugira ngo namwege mushobore kugira ni ukuri akamuntu wa ministre nuko bubandanye uko nuko bubandanye afata mu mugongo abazana imigambi yiyo.
Dr. Christophe Sahabo, ndabashimiye cyane gose kuba mwatubwiye amakuru akomeye cyane gose yerekeye ibyangurwa n'ibitaro murongoye kira. Turashimiye abanyamanyi radio Ijwi ya Amerika bose baduteye akamu. Turashimiye Fatou Karara ekana engineer badufashe muri ibi muri kiganiro. Turabifurije rero mwese umugoroba mwiza n'amahoro.